mwumva ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kubahikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mukumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda mu karere ka Rusizi abaturage 99 bamaze imyaka 9 basaba guhabwa ingurane imitungo yabo yangijwe n'ikigo gitanga amashanyarazi REG.
Nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo. Twarapfuye twarapfapfanye byaratuyobeye.
Umwe mu baturage bo mu murenge wa Nyakabuye mu Burundi hatangiye kwigwa uburyo bwo kugabanya intara na za komine zigize icyo gihugu.
Intara y'ubucyacu bagikeneye kugira ryaterambere rusange rikunde. Kose nibaza ku iterambere rusange kuko turarondera bizokunda dufite intara zirenga 10 dufite amakomine 100.
Jerevendira Kubuca, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umutekano n'Iterambere Rusange. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Ndakize mwiriwe Venise. Tuyahere kuyavugwa kuri Afghanistan. Ubudagi bwavuze ejo ku munsi wa gatatu ko bwemerewe n'intumwa y'abatalibani mu biganiro by'amahoro ko abanyafuganisitani bafise impapuro zemewe bazobandanya bava muri Afuganisitani inyuma y'itariki ya nyuma ya 31 y'uku kwezi k'umunani. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwirizwa kuzoba bavuyeyo kuri iyo tariki ntarengwa. Intumwa y'Ubudage Markus Pozel yavuze ko yabonanye n'icegera cy'umukuru w'abatalibani muri ibyo biganiro, Sheikh Mohammed Abbas Stanikzai. Mushikiranganje w'Ubudagi yemeza ko yamwemereye ko abo banyafuganisitani bazobandanya bava mu gihugu bakoresheje indege z'ubudandaji. Ubudagi buvuga ko bikorwa bya gisirikare by'inteko za OTAN byo gufasha guhungisha abanyafuganisitani bakeneye gukingirwa bidashobora kuzobandanya inyuma y'inteko za Amerika zizoba zavuyeyo. Abandi bahawe umuhango n'abatalibani ni Leta Zunze za Amerika. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze ko abatalibani bemeye kuzoreka abanyamerika hamwe n'abanyafuganisitani bari mu mugwi w'ababangamiwe kuzobandanya bavayo n'inyuma y'itariki ya 31 y'uku kwezi k'umunani. Umushikiranganji Blinken yavuze kandi ko abanyamerika bangana 1,500 bashobora kuba bakiri muri Afghanistan hagati kandi bagikeneye guhungishwa. Yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu hano i Washington. Umushikiranganji Blinken yavuze ko abanyamerika bashika 4,500 ku banyamerika 6,600 bifuza guhunga Afghanistan baza baramaze kuva muri icyo gihugu. Muri Amerika kandi abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahawe itegeko ryo gucandagwa COVID-19 vuba bwango atakurindira. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Lloyd Austin yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza ibifungurwa n'imiti FDA cyaremeje ku munsi wa mbere ko urucanco rwakozwe n'ihinguriro Pfizer rukwije ibisabwa kw'abantu bo guteza atabwoba. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenga 180 nibo gushika ubu bagisigaye batariteza urwo rucanco rukinga COVID-19. Umushikiranganji Austin yavuze ko byabaye ngombwa gufata iyo ngingo kuko atagisirikare cyo rwanira igihugu kitagira amagara meza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru yabimukira ku mugabane wa Buraya, abashika 11 baraburiwe irengero mwibahari inyuma y'ibikorwa byo kubatabara byabereye mu mazinga ya Canary yo muri Espagne mu gaturuturu kwejo ku munsi wa gatatu. Abasirikare ba Espagne bacungera umutekano mu mazi bavuze ko ubwo bwato bwarimwo abimukira hafi 30. Abarokotse bavuze ko bandurutse bava muri Maroke bangana 39 kandi barimwo abagore hamwe n'abana. Uwundi mugore yatowe mu ndwi iheze bamusanze ari wenyine ku bwato bwari bwihindukije muri ayo mazi nyene ya Canary nyene ku nkengera z'amazi mu gice cyo mu buraruko bushira uburengero bwa Afrika. Umugore yavuze ko abo bari kumwe bose hafi 50 atazi irengero ryabo. Abimukira bagerera muri ayo mazinga ya Canary barongerekanye cyane kuva mu mpera z'umwaka wa 2019 inyuma yaho imikwabu yongerejwe ku muhora uca mu ibahari Mediterane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rivuga ko abimukira hafi 248 bafuye canke baraburirwa irengero kuri uyo muhora nyene wo mu mazinga ya Canary. Muri Afrika, Hisenabre aheruka gufa ahitanywe na COVID-19 ashingurwa kuri uyu wa kane I Dakar ku mugwa mukuru wa Senegal nk'uko byatangajwe n'umuryango wiwe. Ni nyuma yaho leta ya Chad imenyeshereje ku munsi wa kabiri ko ata kigandaro n'uwundi mugigwa uwariwo wose imutegekanirije bivanye n'uko intwaro yiwe yasize igihugu mu marira. Yafashe ubutegetsi mu 1982 atwaza umukazo gushika ahungiye muri Senegal mu 1990 arinze gukurwa ku butegetsi.
Urakoze Aloyse Bigirimana na mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda mu karere ka Rusizi haravugwa abaturage bashinje ikigo cya leta gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG kubangiriza imitungo ntikibishyure. Abo baturage bagera hafi ku ijana bavuga ko hashize imyaka 9 basiragira ku mafaranga y'ingurane n'imitungo yabo yari ahanyujijwe umuyoboro w'amashanyarazi, bagasaba inzego nkuru z'ubutegetsi kubakurikiranira ikibazo bakishyurwa. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima.
Icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema
bacenye ikawa zanje bacena myende bacena indimu n'amavuka noneho ndategereza.
Ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge.
Baratema barambika hasi, harimo ibiti by'intuzi bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi, hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi, hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi. Imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandurarugo ngo iyo ngiyo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi.
Ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura Ewasa mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo. Ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato 15 million. Kuva icyo gihe kugezana n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho.
Akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira, ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi. Ari nigiye nanjye ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cy'aho hantu, ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza, arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza. Harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha, ahubwo turaza ku murenge. Murenge ukavuga ngo ntitugende ku karere ngo bazaba batubwira, kugeza na n'ubu turacyateze amaso.
Nari ndi ku karere inshurizi 6 ngenda ndari Nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko nkongera nkarari muhanga nkagera hano ku munsi wa.
Uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi, aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakora ingendo z'akazi Rusizi, nyamara byose ntibigira icyo bitanga. bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego za kabarenganuye.
Nta karengane gakomeye rwose yereba ubona ari akarengane, none se bagutemye indimu imyembe ikawa isinawareberagaho urumva ubuhombye.
Nta karengane gusa kari nahanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo. Twarapfuye twarapfapfanye byaratuyobeye. Abayobozi nibo bakadukurikirana ibyo bintu twebwe twaheze mu gihirahiro. Abayobozi ubu ureba ukabona ntacyo bibabwiye.
Twebwe turasaba ko natwe baturenganywa bakaduha urwo rufaranga rwacu natwe tukarwikenuzamo. Nweze ko kandi bo bayahawe atari ibyabo byangijwe. Kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe?
Ubuyobozi bw'ikigo cya Leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga yabo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti, igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo. Bwana Francis Kiza uyobora REG ishami rya Rusizi akizeza abo baturage ko bitarenze icyumweru kimwe baraba bamaze kwishyurwa.
Hari n'ingurane REG yarangije gutanga ariko yari ikiri muri SACCO yasabaga OPE ruzaratwanze rimwe bakazibura, kugira ngo avuge ko bitarenze icyumweru gitaha ababaruwe bose akanishyurwa ari muri za SACCO zizaba tuzazigezaho ayo malisiti bakabaha ingurane zabo. Bitarenze icyumweru gitaha OPE zatangiwe amafaranga zose SACCO zizaba zazibonye.
Ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa inyanagaciro no kwishyurwa. Nyamara hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana abaturage basaba kwishyurwa ingurane z'imitungo yabo ku mishinga y'inyungu rusange imaze imyaka n'imyaka ikorewe ku butaka bwabo. Ibyo byarabaye batarishyurwa imitungo yari buriho. Ibyo benshi mu bakorerwa ibyo babona nko kwirengagiza amategeko nkana kwa ba nyiri ugukora iyo mishinga. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Abahungishijwe muri Afghanistan bambere bageze mu gihugu cya Uganda kuri uyu wa gatatu na abantu 51 barimo abana, abagore n'abagabo. Mu minsi ishize leta ya Uganda yatangaje ko yiteguye kwakira by'agateganyo abagera ku 2000. Inkuru irambuye igina shusi bahije.
Mu itangazo ryahise risohorwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, leta yavuze ko icyemezo cyo kwakira izi impunzi cyafashwe hakurikijwe amahame y'igihugu yo kwakira impunzi hamwe n'abandi bantu bababaye, kimwe n'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uganda yacyumbikira by'agateganyo aba barimo guhungishwa bava muri Afghanistan mu gihe bari mu rugendo baje muri Amerika n'ahandi ku isi. Uwungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda, John Murimba, yavuze ko mu mpunzi zaje uno munsi harimo abantu bakomeye bahoze bakora muri Leta ya Afghanistan, kandi asaba abanyamakuru kubahiriza impunzi ntibatangaze ibyaziteza umutekano muke. Ati aba baje ngo bategurwe neza mbere y'uko bajyanwa mu bindi bihugu nko muri Amerika n'ahandi. Bagiye kuba ahangaha kumara akanya gatoya cyane. Abanyamakuru turabasaba gukora akazi kanyu mwigengesera, kuko bamwe muri izi mpunzi ni abantu bakomeye bahoze mu butegetsi bwa Afghanistan, bamwe bashobora kuba bashakishwa n'abatalibani. Mushobora nko gutangaza amafoto yabo bikabateza umutekano mike. Nyuma y'itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, ambasade ya Amerika muri Uganda nayo yasohoye itangazo ryayo ishimira Uganda ko yujuje inshingano zayo mpuzamahanga zo gutabara abababaye, kandi nashimira igihugu n'abanyagihugu kuko bamaze igihe kirekire bakira neza impunzi. Nyamara amatangazo yombi yavuze ko abazanywe mu gihugu ari abahungishijwe bavanwa muri Afghanistan, ariko ntabwo yasobanuye niba ari abanyafghanistan ubwabo. Mu cyumweru gishize Minisitiri wungirije ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu yatangarije Ijwi rya Amerika ko abazazanywa muri iki gihugu ari abahoze bakorana na Leta, amashyirahamwe mpuzamahanga, hamwe n'ibigo bitandukanye by'abanyamerika muri icyo gihugu. Abaje uyu munsi bakoreye ibipimo bya COVID-19, nuko bahita bajyanwa mu mahoteli ari hafi n'ikibuga cy'indege mu mujyi wa Entebbe, baherekejwe n'abashinzwe umutekano. Uganda ubicumbikiye impunzi zigera ku 1,400,000 zituruka mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga bigari, ukurikije ishyirahamwe ryita ku mpunzi #8. Nyamara ariko nubwo benshi bavuga ko Uganda yakira neza impunzi, kuri Bwana Bernard Sabit, umusesenguzi w'ibya politiki mu gihugu, avuga ko nubwo Uganda ifite amategeko abereye impunzi kandi anazemerera uburenganzira butandukanye, ko hari izindi mpamvu za politiki zaba zihishe inyuma yo kwakira impunzi neza.
So Uganda kugira ngo yakiriza n'amaboko yombi impunzi, yego, amateka y'igihugu yerekana ko kubwo ingorane abantu bayo nabo banyuzemo, abanyayuganda benshi muri rusange ntabwo bakunze kugira ingorane kwakira abanyamahanga, na cyane abo baba biruka bahunga intambara, kuko natwe abenshi intambara turayizi, natwe twari impunzi mu myaka itari ya kera. ariko kandi je nibwira ko abayobozi batangiye gukoresha iyo mpamvu kuyiboneramo ibyabo bibafasha ku ruhande rwa politiki.
Uganda ntabwo ari cyo gihugu cyonyine kuri uyu mugabane wa Afurika kigiye kwakira impunzi z'Abanyafghanistan. Amakuru avuga ko hari n'ibindi bihugu byo muri Afurika birimo kwakira impunzi, harimo n'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda cyemeye kwakira impunzi z'abanyeshuri b'abakobwa n'abarimu babo bazahita bakomereza amashuri yabo muri icyo gihugu. Igihugu cya Afghanistan kimaze igihe kirekire kiri mu ntambara, ndetse abasirikare b'Abanyamerika bahamaze imyaka 20 batera inkunga leta ya Perezida Ashraf Ghani. Navuganye na Musekura Enoch, umwe mu banyayuganda wari umaze igihe akorana n'abasirikare b'Abanyamerika muri icyo gihugu, akaba yaratashiye mu kwezi kwa karindwi mbere y'uko abatalibani bigarurira ubutegetsi. Ambwira ukuntu ibintu byahoraga byifashe muri icyo gihugu.
Muri Afghanistan aho nta mutekano n'ubu niyo myaka 20 ishize mu Amerika ari muri icyo gihugu, nta mutekano wari uhari kuko uwari we wese yabaga yambaye ibyo kwiturikirizaho nyine yabiturikirizamo. Arabasanga mwicaye muri nkabanga yabiturikirizemo, murahamwe no kugenda mu muhanda amasasu atangira abazi babutera amasasu. Mwabyumvaga nyine nko mu masoko, mwabyumvaga mu mashuri, nta hantu hari umutekano wavuga uti hano hari umutekano. Nta mutekano wigeze uba muri icyo gihugu, ndetse n'Abatalibani bamaze kugeramo. Hari ubwo wasanga Abatalibani bo bashyizeho umutekano umeze neza kuruta n'uwari uhari mu Amerika ari muri icyo gihugu.
Na n'ubu umutekano uracyari mukeya cyane aho muri Afghanistan no ku murwa mukuru i Kabul ukurikije abari muri icyo gihugu. Nashoboye kuvugana n'umwe mu Banyafghanistan wari usanzwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu, ariko utashatse ko amazina ye amenyekana kubera impamvu ze z'umutekano, ambwira uko byifashe aho yihishe ubu ngubu i Kabul.
I used to work for presidential palace and my two brothers worked for GIZ and PRT.
Ati nakoranaga n'ibiro by'umukuru w'igihugu, bene mama babiri nabo bakoranaga n'amashyirahamwe mpuzamahanga. Icyakaba bari kuvaho abatalibani bafatiye Afghanistan turimo bwihisho. Mwene mama umwe hari aho bahuriye nawe nuko bamukata intoki. Ubu abatalibani barimo guhiga abantu bose bakoranaga na leta hamwe n'amashyirahamwe mpuzamahanga. Nubwo bavuze ko bagiye gutanga imbabazi ku bantu bose, nje ntabwo mbyizeye. Ubu hari ahantu nihishe nje n'umuryango wanjye, twashatse ukuntu twava mu gihugu kuracyatuburiye.
From that time I am searching to find a way to leave Afghanistan, but I can't find a safe way.
Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, urubyiruko rwo mu ntara ya Kirundo rurasaba leta gushinga amashami ya banki y'urubyiruko mu ntara zose z'igihugu. Bavuga ko byabafasha kubona inguzanyo zo kwiteza imbere. Iyo banki yafunguwe mu murwa mukuru wa politiki Gitega mu mwaka 2000. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana.
Ubwo rwaruka ruvuga ko iyo banki yarugenewe iri kure yaho ruba kandi rukorera, harimwo ubwo ku murwa mukuru w'intara ya Kirundo yo mu buraruko bw'u Burundi. Uno musore hejeje kaminuza ariko atararonka akazi, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashima ko iyo banki yashinzwe, ariko agasaba ko yokwegerezwa abo yagenewe.
Yego ndayizi, ndayibuka umukuru w'igihugu wayugurura. Yego ni banki yaje kukorohereza ugwaruka kugira rusabe nk'imitahe rwiyungunganye mu bikorwa byabo. Urumva ni banki nziza cyane, ndayizi cyane, ikorera mu gisagara cya Gitega. Biza ko ugwaruka nyine gukorohereza nyine ku buryo kugenda gusaba umutahe bworoheye, kandi iyo banki igashikanwa mu ntara zose nko ngaha mu Kirundo ikahashika ku buryo ugwaruka bitorugora ko ruza rurarinda kuja kure kugira ruje gusaba umutahe mu banki.
Iruhande yuko iyo banki yoshikanwa mu mihingo itandukanye y'igihugu, intara ya Kirundo idasigaye inyuma ugaruka ruba ku mugambo mukuru w'intara ya Kirundo rwaheje amashuri rufise kindi rusaba uno mwigeme yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko baba barasigurirwa uko iyo banki y'ugwaruka ikora
cyane gose imigambi tayifise nka twebwe ugwaruka tuba dufise imigambi kandi dushaka kugisha dukoze urabizi nka ugwaruka rwahejeje amashuri tuba dufise imigambi myinshi ariko bigasha bigorana ko turonka umutahe bikagorana uko tuyishikira iyo banki kuko itabiri hafi yacu cyane turasaba ko yoshika mu ntara zose mu ntara tubamo hanga ha mu ntara ya Kirundi kashika kugira ngo ikunde badusigurire imigambi iyo Bank Beach hama kugira ngo idufashe itworohereze mu kuronka imitahe twifuza ko twakoroherezwa mu buryo bwo badushikira mu ntara tuba turimo kugira ngo idusigurire bikwiye ntituzi ngo isabe iki nkugwaruka ariko mu gihe yoba yashitse mu ntara turimo yo dusigurira tukamenya ati Bank Beach isabe iki kugira ngo twinjire yakira abantu bameze gutya nimba yakira umuntu umwe tukabimenya canke yakira abantu batanu nimba yakira abantu bari hamwe kugira ngo iborohereze ibahe ingurane tugaheza
Ihuriro y'ugwaruka rirashima ko ugwaruka rw'Uburundi bw'ejo rwatangwe kubona ko inyuma yo guheza amashuri leta itaronsa akazi kubera ubwinshi bwago Eraste Nzosaba arongoye igihuriro yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ugwaruka rutegerezwa kuja hamwe kugira rushyigikirwe gongera ronswe ingurane yo kwiteza imbere
tuma tubasaba kuja hamwe kugira ngo bungurane ubwenge namba hariho uwuze gutegura iki undaze gutegura ikindi basangire bungurane ubwenge umwe wese azane umutwe wiwe afise kugira ngo maze bahanane ivyumviro mu ntumbero yuko bashika ku ntumbero bihaye rero twebwe ivyo rana turaba cyane kuko nkabajejwe ugwaruka twebwe twitegwe cyo kuri gufasha bitegwe gufasha kugira ngo izi ntamba mwizo bavuga yuko badafise umuntu abafasha dushaka yuko hajaho n'imiburi buri ku ntara biro ibafasha
Warongoye ihuriro ry'ugwaruka rwego rw'igihugu avuga ko atahuri igituma ugwaruka rwo muzindi ntara atari gitega ruvuga ko ruri kure y'ibanki y'ugwaruka eruka gushingwa ku mugwa mukuru wa politiki cyo kimwe n'ubuyobozi bukuru bw'iyo banki Eraste Nzosaba arahumuriza ugwaruka ko biteye bitebuke iyo banki izobashikira
tuvuze nk'ingorane ijanye no kuvunirwa urugendo ko nabamenyesha yuko banki BJ igiye gushyiraho ama agence kugira ngo bafashe abari muzindi ntara bose ntibagende bagenda baca ikiteka gusa mugabo abari hagufi y'Ubujumbura baje Ubujumbura kandi nibaza yuko kubera ari banki zobandangira ama agence kugira ngo ikomere inatsimba cyane
iyo banki y'ugwaruka bije mu mfunyapfunyo yuguruwe icese ku mugwa mukuru wa politiki igiteka kugenezwa rya 15 kwezi kwa kane umwaka 2020 n'uwahoze arongoye Burundi umuhisi Petero Nkurunziza iyo banki yatanguje umutahe ungana n'imiliyari 10 z'amafaranga y'amarundi izotanga ingurane zunguka agera ku 70% mu gihe ayandi mabanki akorera ku butaka bw'u Burundi atanimwe itanyingurane yunguka munsi ya 12%.
Urakoze Desire Hatungimana tukivuga ku Burundi hatangiye kwigwa uburyo bwo kugabanya intara na za komine zigize icyo gihugu mu rwego rwo kugeza iterambere ku banyagihugu bose ibi byemejwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Eloge Wirikaneza
Nganje ni mara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi niwe yashikirije kino cifuzo. Je vendira ko bucasigura ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugira intana n'amakomine ufite muri kino gihe cyanone. Yemeza ko ataterambere ry'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 n'amakomine arenga 100. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko ari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atahana isoko ya kirazira afise. Uko niko ndira ko bucatwara ubushikanganje bujeje intwaro yo hagati yabisiguriye baburamatari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi.
Nagira ndamumenyeshe yuko mu bushikiranganje ugiye gushiraho byihuta mu maguru masha imbibe zose. Kuko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbere turi cyakeneye intara 10 na zingahe. Dukeneye amakomine 100 ingahe. Uko turabikorera ko kugira ngo kuri turabe amakomini igihugu cyacu cyo bagikeneye intara igihugu cyacu cyo bagikeneye kugira ryaterambere rusange rikunde kose nibaza kuri iterambere rusange cyo turarondera rizokunda ufite intara zirenga 10 na zingahe dufise amakomine ijana na mirongo igana.
Umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washyizwe imbere n'umunyapolitiki yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Yatubwiye ko icyo cyiyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba kilometero kwadarato mu Burundi. Uko niko abitwiganira.
Igihugu cy'u Burundi gifise kilometero kwadarato iri munsi y'2028. Abanyagihugu bariko bararenga miliyoni 12, ukuvuga amajana 50 ku kilometero kwadarato. Ntidushobora kubaho uko tubonye. Twawushyikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagiraho baba bakagiraho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi ubworozi amahinguriro n'ibindi bakagira nashobora kuca amashamba igihe rero agwiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu bigatuma ico no kwita itunganyo planification igenda neza hanyuma bikagura n'ico no kwita tourism n'ibindi byinshi uwo mugambi rero je ndagushima kandi na ushitse imbere ndanashimye ko abari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira.
Umushinganyi ndirako buca yifuza ko nabarongoye intara n'amakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu vy'ukuri.
Nimba ari muramatari afisa atwara haboneka. Nimba ari mustaneri abari mustaneri atwara haboneka kandi amakoni n'amataxi ayatoza kuko turabona ko ari amakomine amwamwe usanga bigoye atagira n'isoko.
Ariko Rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa ko kize.
Intumbero sisi tuzogaruka hahandi. Hari izi myaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu. Uno munsi turiko turabona ko ataco vyunguye. Igihe rero dufata intumbero zitari zo dushika ku nyishu zitari zo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramwo ejo na hirya y'ejo. Nibumve neza ico bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva ico bavuga. Simba kandi ndana neza kwa igihe bavuga ngo bari kubariyumvira ngo bari kubaravyiyumvira umukuru w'igihugu yabifashe ku ingingo nibafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise henshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntitoze gufata umwanya wo kwiyumvira umuntu yitoza azi neza icagira shikiko akagishira mu ngiro hamakemanga ejo inyisho zivuyemo
umukuru ndiye ko batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga 5 mu Burundi zotuma isindi mwa yiyongera n'amahinguriro akagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi terambere rikihuta ku gihugu
intara y'umuraruko nitacohoha intara y'umumanuko nitatanganyika intara y'umuseruko nitaruvu intara y'umuburengero nitarusizi n'intara y'ubagati nitaruvironza nazikiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudutera kudushira hamwe mu gihugu n'acane cyane kwa mingo ibintu by'ingorane z'intara byaragira tera ingorane mu iki gihugu ivyo rero nashaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40%. Aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10%. Tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihe leta ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishobora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko turavuga ingene leta iyemvesisamo ibibe ibintu byabo bakora ku gatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bashobora nka kazi bagakora bari mu bisagara cyunganijwe neza birimo bya nkeneko kitugume twese twuzura mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atanayahari
igihugu cy'u Burundi ugeze ubuhigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politiki Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119. Eloge burika neza ijwi rya Amerika.
Ani wudusoreje aya makuru hamwe na Mukubele ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbashimire mwese kwa mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Mukomeze mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo
ry'Amerika. Radio ijwi rya Amerika. Yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika. Yabaye igisubizo cyacu.